mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nchuti bakunzi muteza matwi ibiganiro vya radio ya Amerika mwiriwe neza aho muri minsi ya gatanu muri kumwe na Jean Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Uzo fira kudumbanya umutekano wari wese tufitegeje ka gikomeye bori tugikomeye ati azofatwa nk'uko igihugu kandi igihugu tugikingira n'amahoro y'impunzi bya kingira.
Uno umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nduta muri Tanzania asubiramo bimwe mu byo babwiwe n'ubuyobozi bwa Tanzania biyamiriza uwashaka guhungabanya umutekano.
Twamaze kubimenya yuko hari muri ba bantu bashaka guhunguka vuba ngo baribo baciye barongera ngo okaje kugira ngo n'abari batashaka kugira ntibahunguke ngo bashe batuhungura ku ngufu kubera tuzaba twateye akajagari.
Niho nyene n'umurundi yahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania wado mu rutoki kubashaka gutahuka mu Burundi abagiriza gutera akajagari imikambi ngo leta ya Tanzania ishavure gucyo ibatahukane ibagiriza ko bateye umutekano muke muri ico gihugu no muri yo kambi. Iyo nkuru y'abategetsi ba Tanzania bagende ikambi ya Nduta co kimwe nyereke ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR giheruka gutanguza ibiro byacu ku kivuko kiri Dar es Salaam muri Tanzania. Turazigaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nipfuriza n'umunsi mukuru mwiza wa Samsiyo abakatolika ho muri kuri no wa kabiri rero intumwa z'ubushikiranganje bune bwa Tanzania hari bwo bw'intwaro hagati mu gihugu bw'umutekano bw'ubutungane hamwe n'ubw'ibidukikije zagende kambi impunzi z'abarundi Induta muri ico gihugu ca Tanzania. Ubutumwa zatanze nubwo gusukamwo mabisi no kugerageza guhumuriza zimwe muri izo mpunzi ziriwe mu ruhagarara n'imyerekano ejo kwa mbere. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru muri Tanzania niwe tubaza ino nkuru.
Ibibazo bitatu bikuru bikuru n'iby'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta zatuye intumwa z'ubushikiranganje bune bwa leta ya Tanzania zabagendeye kuri uyu wa kabiri. Ibyo nabyo nibyerekeye inzara iharangwa kuko ibifungurwa byagabanijwe ikibazo cy'ubukene bw'inkwi aricyo gituma baja gusenya hanze y'ikambi umutekano wabo ugahungabana. Kuri ibyo izo ntumwa zakuri inkoni kugishitse izo mpunzi kwatamvo nimwe ihari yotuma batera uruhagarara nk'uko bamwe muri bo babigize kuri uyu wa mbere bakazibira amabarabara. Izo ntumwa zabihanije ko kuvubo uzosubira gutera umutekano muke azofatwa nk'uteye leta ya Tanzania kandi ko azofatwa gahanwa hisunzwe amategeko. Ubu n'umwe mu barongo y'abandi yari muri iyo nama izo mpunzi zise ko yari inama rukokoma.
Uzo fira kudumbanya umutekano wari wese yakivuze mu Giswahili ati serikali ya Tanzania ina vyombo vya kulinda amani na nchi ati tufitegeje ka gikomeye bori tugikomeye ati azofatwa nk'uteye igihugu kandi igihugu tugikingira n'amahoro y'impunzi bya kingira. Leta ya Tanzania ifite ibikoresho bikwiye byo kubivuna. Mu by'ubucugale bavuze yuko umuntu azofira kudumbanya umutekano manza ataba mu gihe yafata mitonga ari karatera amabuye cyangwa ashaka kugwana n'igipolisi ko ifite nyarusa gukora amatoza kikata kimutwa mu bucamanza bagaca mu kirubanza bakurikije amategeko agenga igihugu ya Tanzania.
Impunzi zimwe zadomye urutoke ku bashaka gutaha bamaze kwiyandikisha ko aribo bateje uruhagarara kugira ngo leta ya Tanzania ishavure ibone ko iyo kambi iteje ibibazo maze bacure ku nguvu.
Twamaze kubimenya yuko hari muri ba bantu bashaka guhunguka vuba ngo baribo baciye barongera ngo zisenge okaje kugira ngo n'abari batashaka kugira ntibahunguke ngo bashe batuhungura ku ngufu kubera tuzaba twateye akajagari. Harimo bafashe ejo bafashwe n'izindi mpunzi nyene bariko barapomagura ibyapa byerekana inkambi.
Kuri ivyo izo ntumwa zababwiye ko burindira kuko bamaze gushirwaho umugwi nyabutatu wo kwiga ikibazo co gutahukana abavyifuza. Uwo nawo n'ubugizwe na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe n'ishami HCR yitaho impunzi. Impunzi z'abarundi ziri mikambi ya Nduta zitanze zamaze kwigaburamwo imice ibiri. Uwa mbere urimwo abahunze kera imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, ubundi muce nawo urimwo abahunze kuva umwaka utanguye. Buri muce wose wakiriye neza ijambo babwiwe.
Ivyo batubwiye umwe wese yavyakiriye bivanye n'umugwa ahagazemwo. Mu bahunze ubwimbo kuva kera bavyakiriye neza kuko bababwiye yuko ata muntu n'umwe azokwirukanwa kandi ko bose uzoguma ngaha azocungerwa umutekano. Igize kabiri bo bate kuba bukurenduta ya kabiri nabo hari habaje bamaze kwabya yuko leta y'u Burundi giye kuraba ukuntu bicara na leta ya Tanzania na UN bakaraba ukuntu baracahana yo kubwizwe bicare barindire ama kujyanye n'ifungurwa nkabo turacyakiye nabi kuko babuze bati ifungurwa ubu bigabanuka turabizi ashako kubijyanye n'ifungurwa tugiye kuraba ukuntu ku kwezi ikibazo cyo hepfo agikemuye iguca imfungurwa zitangwa hatanzwe imisada itandukanye ubu rero bakavuga bati twitere ntacyo dufise kuko bamatubwiye ko bagiye kugikemura ntibagikemura kimugabo bisaba turinde umutekano yagiye abasinda kuzagitera amabuye cyangwa bashake gutuye amavuriro
ikambi ya ndota irimo impunzi z'abarundi gusa barenga 226 niyivugwamo uruhagarara n'imyerekano gusa mu gihe izindi kambi zibiri zitekanye byeklabe niyo nkuru yarusha kubw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Amakuru avugwa mu Burundi bunaho ibitenge vy'amagendo birenga 500 vyarafashwe mu ijoro ry'uno wa mbere rishuru wa kabiri mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Ivyo bitenge bije bisanga ibindi birenga 1300 vyafatiwe muri ako karere nyene. Fidelite ishatse umunyamakuru wacu Bujumbura aratubwira vyinshi kuri ino nkuru.
Igipolisi cy'u Burundi kirabandanya gufata ibidandazwa by'amagendo kuri uyu wa kabiri mu gitondo. Igipolisi gifatikanye n'igisata cy'igihugu kije gutoza amakore n'amatagisi Robert bashyize ku mugaragaro ibitenge byafashwe mu ijoro ryakeye. Moise Hunzi icegera cy'umuvugizi w'ipolisi atifata ibyo bitenge barikesha amakuru bahawe
mu ijoro y'itariki 14 buca itariki 15 z'uno munsi igihe cy'isaha 8 z'ijoro igipolisi cy'u Burundi cyaronse amakuru akemenyesha ko hari abantu bajya gucisha ibidandazwa vya magendo bimwe bibitarishe amakori byaje kubicisha mu kiyaga cha Tanganyika bigaserukira hagati yaho bita kuri Coast naho bita kwa Ntembagara. Abaje umutekano baragerageje nkuko basanzwe babikora ni waheza hagafatwa imodokari zibiri.
Ibyo bitenge naho byafatiwe mu miduga icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yemeza ko byazanywe n'ubwato.
Imbere yaho ariko ibyo bitenge byazanywe n'ubwato. Hanyuma abajeje umutekano bagiye bahashike ubwo bwato bwaciye bwiru kandi bwagiye butwaye na bene ibyo bitenge. Ariko ibyo bitenge ko bamaze kubipakurura byashoboye gufatwa muri imodokari y'itaxi bari babishizemo bikaba bigera ku 550.
Si ubwa mbere aku nkengera z'ikirere cya Tanganyika mu ntara y'igisagara cya Bujumbura muri komine ya Muha zone Kinindo karitsiye Kibenga hafatirwa ibitenge bizanywe n'ubwato buvuye mu gihugu kibaye cya Congo. Ku munsi wa mbere w'indwi iheze ibitenge birenga 1,300 nibyo byahafatiwe ariko naho nyene kiretse ku bwato bwabizeye bwafashwe. Umuvugizi w'ipolisi y'u Burundi Pierre Nkurikiye yabwiye amenyeshamakuru ko banyene kubizana bibiye mu mazi barabasiga.
Abari babizanye bari muri ubwo bwato bakize kubona igipolisi baca bakorokera mu masimbira mu mazi baroga baca baragenda.
Naho abajeje ibitenge by'amagendo bakamanganira mu kiyaga ico kiyaga cya Tanganyika gisanzwe gicungegwa n'abasirikare bakorera mu mazi. None igipolisi yo kironse amakuru bidandazwa by'amagendo yapfa bizana muri ico kiyaga coba kiyahanahana n'abo basirikare bakorera mu mazi. Mbe abo basirikare bafise uburyo n'ubuhinga bukwiye gukurikirana bene abo bantu bazimanganira mu mazi. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspar Baratuza tumurondeye kugira ngo aduhe umuco ku ibyo bibazo yashwishije ko inyishu zavyo azozitanga hanyuma ariko ntasango yaduhaye. Mu gihe abo bene kuzenze ibitenge bazakazimangana mbega vyovyo amaherezo yavyo abayahe. Ico kibazo urongoye OBR Odasi Niyonzima yacishuye
amategeko nk'uko abitegekanya cyo tuvyakira tibije mu bubiko bwa OBR hanyuma turindire ukwezi kumwe gusa abo bantu baramuka baje baroce bari hamakori barihe namande ashika 50 kwije n'agaciro k'ibyo bitenge hanyuma niyo modoka nayo nyene bayifatiwemo nayo nyene ikitanga amande. Nyuma y'ukwezi bataje kubyakira ngo tubigurishe cyamunara hanyuma amahera tuyashyire mu kigega cya leta.
Agaciro k'ibyo bitenge byafashe mu ijoro ryo ku wa mbere wa kabiri kababa 15,000,000 mukamenya ko abatanze amakuru ajyanye n'ibidandazwa by'amagendo baheze bakaronswa icy'icumi cy'amafaranga abikomotseko haba mu kugurishwa icyamunara canke amande aba yabitojwe ko i Bujumbura Fidelite ishatse icyo gihe Amerika.
Tukivuga ivy'urudandazwa mu Burundi ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR catanguje ibiro vyacu ku kivuko kiri Dar es Salaam muri Tanzania. Ariko abarundi bakuru ubucuruzi bakorera ico kivuko bavuga ko akiri bazo bikenewe gutorega umuti. Umunyamakuru mushasha w'ijwi rya Amerika Chrissy Munezero yakurikiranye iyi nkuru.
OBR ikorera muri sisteme sinzi ko ari nshasha sinzi ko ari yakeya birateba gose communication yo mu Burundi niyo muri Tanzania.
Ikivuko cy'u Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania ni kimwe mu bivuko abadandaza bacisha ko byinshi bidandazwa byinjira mu Burundi. Muntu mbere yo gushira mu ngiro ivyumvikanywe n'ibihugu byishira hamwe rya Afrika y'ubuseruko, ikigo BEA kijejwe gutoza makori caruguruye ibiro aho kivuko cha Dar es Salaam kuva mu kwezi kwa mukakaro 2014 nkuko bivugwa na Ansira Nteturuye, umuyobozi w'igisata gitunganya imigambi ya duane n'ukija mu ngiro.
Ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi ryaratumye Uburundi abarundi bagira kunguko cyane cyane harabaye impfunyapfunyo z'ingene detwanuma y'ibidandazwa yahora igenda. Umuntu avuye nko muri Kenya akarorero ku mupaka wo muri Kenya akamenyekanisha, yajabuka muri Uganda akamenyekanisha, yashika mu Rwanda akamenyekanisha, mbere yinjiye no mu Burundi akamenyekanisha. Ariko ubu ishyirwa mu ngiro ry'uyu mugambi rituma umudandaza amenyekanisha rimwe gusa mu gihugu ciyo abijanye.
Nestori ni umwe mu badereva bamenyereye gutora imiduga ija mu Burundi iciye ku kivuko cy'i Dar es Salaam. Avuga ko abakozi bane icyo kigo OBR gifise ahi Dar es Salaam badakwiye, eka mbere ngo n'umuhora wa internet ngo ntumeze neza bigatuma bahomba.
Ingorane tugira ni uko tuza ino imodoka zigateba gusohoka kubera OBR ikorera muri sisiteme sinzi ko ari nshyashya, sinzi ko ari ya kera, birateba rwose. Communication yo mu Burundi niyo muri Tanzania buri mwanya ngo nta connection bararonka amadokima ntashyika vuba, udufaranga baba bampaye tumpera ko turi hamaho hoteli amafaranga yo kujya aguma yiyongera kubibutsi ku munsi kubera wateguye kumara iminsi ibiri ukamara indwi yose hamwe n'amatelefone telefone Burundi kugira babanyakize ibyo bintu.
Ku ruhande rw'abajejwe gufasha abadandaza n'ikigo OBR ibijyanye no kwinjiza ibidandazwa aribo benshi bita abadeclarant, gushyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi mushasha wo kugenzura ibidandazwa ni mwiza. Patrick ari muri abo bafasha abadandaza avuga ariko ko igihe cyose umudandaza azo kwidoga yuko acegwa nawe nyine azira ariko arahahombera.
Oya byose navuga ko iyi system dukoramo isinyarukiriza ni connection ni kibazo urashaka kumara mu medicine utararonka manifest ubu utararonka manifest Jesse mbandaronka uruhusha bwo gukora
uhinga bwa none bukoreshwa n'icyo kigobe bugonagurwa kugira ngo uyu mugambi mushasha wo kuriha amakori ugende neza kuruta boroherwe mu kazi. Mu kigo BEA bo bavuga ko uyu mugambi ahubwo ari uwo gushyigikira, ariko ngo nta ushimwa na bose.
Abantu ntibakira kumwe ihindagurika, sinokwemeza ko biteba ahubwo uyu mugambi waje gutuma tunyarutsa gusumba uko twahora.
Abakozi bakorera ikigo BEA bakorera i Dar es Salaam nibyo nko mu kumenyekanisha imiduga hariho umwidondoro w'umuduga, rero nibaza ko ahubwo bunguka umwanya noneho bakunguka n'uburyo bujanye no kumenyekanisha.
Icyo kigo BEA gitegekanya kugwiza na kabiri igitigiri cy'abakozi bakorera aho kivuko cy'i Dar es Salaam kagera kuri 8. Barizeza kandi ku ikibazo cy'umuhora kimaze iminsi ari intambamyi kigiye gutorerwa umuti n'abahinga bariko barawunagura. Sisi Munezero i Bujumbura ku bw'Ijwi rya Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Ikibazo cy'ubukene bw'amazi ni kibazo gikomeye cyane ku isi muri bino bihe, bivuye ku igwirana ry'abantu, ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe nazo nyene zidasizwe inyuma. Icyo kibazo rero kikaba kibonwa ko gishobora kuba isoko y'amatati akomeye n'intambara ku isi muri kazoza. Ariko none ico kibazo cyacifashe gute mu Burundi, ni kiye kiriko kirakogwa mu mugambi wo kugerageza gutorera inyishu ico kibazo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Remi Ndayishimiye, umuhanuzi mu biro by'umushikiranganje ajejwe amazi, ibidukikije, gutunganya amatongo no gutegura ibisagara, hamwe na Alexi Nikiza ayoboye ishyirahamwe rijeje gukingira amatungo kama mu Burundi. Muri ico kiganiro bagiranye, Remi Ndayishimiye yatanguye avuga kukungena ico kibazo cifashe muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi.
No vuga ko hari ibura ry'amazi undi muri kino gihe, ibyigwa bimaze iminsi bikorwa berekana kugereranije n'abantu bari mu gihugu imigende y'amazi mu Burundi gushika ubu gikwiye. Urabye inzuzi zihari, ukaraba ibiyaga bihari, ukaraba n'ayandi ukuntu urugezo imvura ishikana ko mu kugwa, tunavuga ko hari ubukene bw'amazi mu Burundi. Kumbure birashobora kuzoshika ejo, ariko muri kino gihe uragereranyije ko abantu bangana, ukagereranya n'imigende y'amazi cyo mu gihugu hose, amazi acyariho mu Burundi.
Muravuze ko ari ikibazo naho kitoba kiribonekeza mu buryo buboneka muri iki gihe, ari ikibazo gishobora kuba mu minsi iri imbere. N'ibihe mutegekanya mu bushikiranganji bwanyu kugira ngo muzohangane n'icyo kibazo nicyashika?
Mu byakozwe mu bushikiranganji, reka mbere mpere ku rwego rw'igihugu, nuko iki kibazo ikintu kijyanye no uko amazi yabungabunga mu Burundi. Leta y'u Burundi yagitsiye asimumenye kuva kera, kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani n'indwi, aho yashyiraho ubushikiranganji bujejwe gutunganya amatongo n'ibidukikije mbere n'ingenzi. Hakaba rero harashyizwe imbere muri bimwe n'ihangiro ryatumye bashyiraho ubwo bushikiranganji, harimo no gukingira amasoko y'amazi. Byarakuze mbere mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani n'icyenda, harabayeho mbere icyo nakwita komisiyo nasiyonali de loni, kuvuga ni nk'umugwi w'igihugu uje gukurikiranira hafi ikibazo cy'amazi. Mu myaka y'ibihumbi bibiri n'indwi harabayeho mbere n'ubushikiranganji bujejwe amazi butari n'agataka. Gushikaho rero babona ati eka ntibikwiye, hakwiye kuba ubushikiranganji mu by'ukuri bwitaho amazi, bufite igitaka cy'amazi kugira ngo bagifate mu minwe gusumba. Niho mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ubwo bushikiranganji bwajyaho. Baragira bati oya, nanone ntibirahera, ubwo bushikiranganji rero bushyireho ibwirizo bw'amazi mu Burundi. Ibwirizo rero yaheza irashyirwaho mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Ni kimwe rero mu cyakozwe ku rwego rw'igihugu.
Ariko hari amakuru avugwa ko nk'amashyamba yononekaye, ibiti byaciwe, hari inzuzi zishobora kuba urugero rw'amazi rwaragabanutse, haravugwa no mu kiyaga Tanganyika ko urwo rugero rwaba rwaragabanutse kubera ihindagurika ry'ibihe. Ndibaza n'ikiye muriko murakora kugira ngo cyane cyane nko muri izo nzuzi zubatswe ko nk'ingomero z'amazi, aho byateye ikibazo cy'umuyaga nkuba, n'ikihe cyokogwa?
Ariko ndabivuga ni kuri izo mpungenge nyene zishatse kubyiga biriko birakogwa, bakavuga bati mbega ko mu by'ukuri amazi turashobora kuba twaba tubona ubu, ariko ugereranije n'ukuntu akenerwa mu buzima bwa minsi yose arashobora kugabanuka, bigatangira kujya biribonekeza hirya no hino nk'uko wari utangiye kubivuga ku kiyaga cya Tanganyika. Ati rero reka dushyireho ibyo byirizwa bigenga amazi mu Burundi, baca bashyiraho rero nk'ingingo mu byakozwe cyangwa ibyo biriko birakorwa, ni uko mu ngingo y'ibyo byirizwa, ingingo ya gatanu irerekana ukuntu aho hose hari umugende w'amazi, aho hose hari ikiyaga, aho hose hari uruzi, mu ntumbero yo kugira ngo aho hantu bahatunganye neza, kugira ngo urwo ruzi ejo cyangwa hirya y'ejo ntirugire rukame, kugira ngo rukame gutyo ngo Abarundi babure amazi, baciye bashyiraho ka karere ako navuga ko ari akarere mvomeraruzi. Ako karere mvomeraruzi rero barerekana imetero ziva ku ruzi ku kiyaga ziva no ku mugende mutoya zikeza kubahirizwa. Ati rero biriko birakorwa mu ntumbero yo gutungera bene ayo masoko y'amazi. Muri kino gihe hari ibikorwa biriko birakorwa byo kubanza kuherekana, bereka abantu bose begereye uwuzi ati ehe umugende w'uruzi ni uyu, ehe ikiyaga ni iki, ariko bya metero yo kubahiriza ni ibyo. ubu rero hariko hakoga ibikorwa byo kwatera bene ubwatsi bwatsi bishobora gukoreshwa kufungura ibitungwa mbere n'ibindi byatsi byose bishobora gutuma hano hantu hakingirwa kugira ngo ejo kugira ngo rihebutse no mu Burundi ibi nabyo umuntu yavuga biriko birakorwa ni kugwiza amashamba mu gihugu kuko kugwiza amashamba mu gihugu bizatsi icyo bifasha kugira ngo ya masoko y'amazi ntaheze ngo agende amazina yongo nubwo arushirizeho kugwira
reka tubandanye murakoze reka ubu naho tubaze umutumire wacu wundi Alexi Nikiza yoboye ishyirahamwe rijejwe gukingira amatungo kama mu Burundi mwe icyo kibazo cy'amazi mukibona gute
yego murakoze nkuko ubuvuzi imbere yanjye abivuze twavuga yuko mu Burundi hamaze kuba ikibazo gikomeye cyo kubura amazi ariko yamaze kuboneka mu duce tumwe usanga abantu abanyagihugu bataronka amazi meza uko babyifuza bivuye kuhindagurika ry'ibihe bikava kandi n'uburyo budakwiye bwo gushobora gushyikiriza amazi meza abanyagihugu nk'uko bayakeneye aha nutanga nk'akarorero turavye nko mu ntara ya Bugesera hariya za Kirundo abanyagihugu babaho biragoye nyine bashobora kuronka amazi yo kunywa meza usanga benshi baca bikora kuri ibyo biyaga biriyo ariko byari kuba byiza bashoboye kuyaronka hafi bakanywa amazi meza rero amazi mu gihugu ariho ariko ntibitunganijwe neza ku buryo umunyagihugu ayaronka uko urugero ayifuza
ni ikihe muhimiriza mu ishyirahamwe ryanyu ku bijyanye n'icyo kibazo
mu ishyirahamwe ryacu turahimiriza umurundi wese ko yokumva yuko icyo kibazo kimuraba iryo hindagurika ry'ibihe hariho ibintu bitari bike byatumye n'ibiboneka rwose murabona urugero ibiti byaciwe mu gihugu bigacibwa rwose ubu rero twahimiriza umunyagihugu wese yuko yokumva yuko ategereza kugira icyo atereye mu gutera ibiti mu gukingira amazi ahari hose nayo dufise urasanga yabangamiwe no gutosekara murabona nk'ikiyaga cya Tanganyika imicafu ikigendamo musanzwe muzi yuko abenshi mu gisagara cya Bujumbura tunywa amazi ava muri icyo kiyaga kacyo usanga nayo mazi rero naho tuyafise meza usanga yatosekaye hanyuma bigashobora kutugirira ingaruka mbi ku buzima bwacu
murakoze dukubita ku bariko baratwumviriza bariko baradutera akamo ku telefone dufise niyo nsaba uratwumva
yego ndabumva
mwatubwira irindi zina naho hamagaye muri
yego ni Corneille niyo nsaba ndi mu Rutana bunyene
mufise akabazo canke intererano
ngomba se no uvuga intererano gatoyi mu bisanzwe umugenzo abarundi bafise uno munsi biragaragara ko amazi bayafata nk'ikintu gisanzwe donc on existe c'est prendre de l'eau nagomba mbwira umutumire ko ikintu cyambe gikwiye abarundi nibabigishe kumenya kugumya amazi yabo umurundi amazi ayafata kumenya ikintu kizokwamaho namenya nganganuku namenya mu gatakari yaya akoresha ku rugero runganuku barabinegrija ofete mu majambo make ikindi nacyo leta nigerageze ati tera ibiti ituma amazi aboneka imvura igwa nta kindi kintu gituma amazi agwira atari gukingira ibidukikije imisozi yambare uburere bwose busharizwa ibiti bumere neza avirone mibe niniya ni ukuvuga yuko nk'ubu ndatanga akarorero nk'ubu mu gihugu cy'u Burundi nta mashyamba maniremare akiriho ibiti ntibigifite agaciro ntibikigirane donc n'umwanya muto amazi akagenda ubugirire tukabura amazi kunywa kandi nacyo aya mazi y'imvura agenda aya mazi y'imvura yofashije inzuzi zirasesa zigatwara abantu muci ugasanga abarundi ntibakirima ntibagifungura ariko byari bikenewe ko muci abarundi barima kuko ayo mazi y'imvura igwa mu Burundi ni menshi igwa amezi atandatu kuri cyenda bura ugasanga amazi yasesa n'ibihumba ibinogo yazijyanye bayazijyanye ajemwo ama bayakoreshe muci
murakoze Remi Ndayishimiye ngaho muhavuga iki
avuze neza cyane niyo saba Omeri ati nuko abarundi bobanza bakiyumvira ati ndega aya mazi ko turakoresha muri kino gihe azokwamaho ibihe bidahera oya namba amazi arashobora kugenda akaba amazi yayongo tukaba nko muri bijya bihugu bya Sahel tukaba nko muri bijya bihugu bya Niger za Chad n'ahandi ariko kugira ngo ntitugeze kuri urwo rugero kumbure leta hariho ibyo irikirarangura muri kino gihe muri za ntererano z'ibihugu mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ibihugu byose byariyemeje icyo bitegereza gukora muri bimwe muri ibyo ni uko igihugu cy'u Burundi cyiyemeje kuzajya kiratera amasaragera ku 4,000 ku mwaka gushyika mu mwaka w'2030 turiko turatera ayo mahegitari agera ku 4,000 buri mwaka icyo gikorwa rero cyaratanguye mu ntango z'umwaka w'2016 kandi n'ubu biri nongere nibutse ko mu kindi kiriko kirakogwa ni uko hari hakamo katanzwe na leta y'u Burundi yuko muri buri komine bategereza gutera buri mwaka niburi amahegitari 50 y'ibiti aho ni mu ntumbero kugira ngo nuko ahejeje kubivuga omezi niyo saba amashamba agwire guca amazi ashobore kuboneka mu myaka myinshi ikize ejo cyangwa hirya y'ejo dusange twikebuke dusanga amazi yaraheze kandi ari kimwe kigize mbere nta kidateswa ku buzima bw'umuntu bwa buri munsi
murakoze dubise kandi ku murongo wa telefone mugisha uratwumva
yewe ndabumva cyane amwiriwe
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Mugisha Fiston ndi mu gisagara cya Bujumbura
mufise ikibazo mubaza canke icyumvire muterera
nibaza yuko nkuko bagize kubivuga benshi Burundi buri mu bihugu bikenya amazi Burundi buri mu bihugu bya mbere Imana yahezanije amazi ahubwo nambabuze politike nyine bayabungabunga no kuyakingira kubera amazi kabitura neza amazi aruze kiri no mu bihugu byo muri Afurika ikigani cy'aga Tanganyika ariko kiri mu biyaga bya mbere kigira kabiri ku isi gifite amazi menshi rero si numva kungene Burundi bwabura amazi ahubwo kikiyumva gikwiye gukorwa ni uko ba politiki nyine bayagiye bayabungabunga kandi na leta ikongera ikagira uburyo bwo kunyine yashyikiriza abantu nayo ahandi ikabita amazi arahari
murakoze nkuko mwabivuze Remi Ndayishimiye mwavuze ko ikibazo atari ukubura amazi muri iki gihe mu Burundi ariko haravugwa ko nko mu bihugu biri mu nzira y'amajambere habuze uburyo bwo gushikana ayo mazi ku bantu cyane cyane baba bayakeneye n'ikiye muri ko murakora ku byerekeye leta
uko abantu bagenda baragwirirana siko bagenda baronka nk'ubu bisagara bine bikuru bikuru hano mu gitabo cya Bujumbura hari amakaritsiye hirya no hino agenda aravuka siko amazi aheza ngo abashikire ubwo nyine ibyo bita ibyo bunini ariko nibaza ko muri kino gihe biriko birafata intumbero kuko uri kuraraba nko mu busikiranganji bujejwe gukwiragiza amazi ntatatu kuvuga ubusikiranganji bw'ubutare n'agataka icyo gikorwa baragikora hirya no hino ku buryo mbere hariho n'ubuyobozi bukuru bujejwe gukwiragiza amazi mu gihugu hagati ibyo bikorwa rero barabikora kandi kenshi turabikorana kuko turaheze tukabereka uko bene iryo vomo uko bene uwo mugende uko bene iryo soko baheza bakarikuramo amazi batayasokekaje cyangwa se batayafashe ngo bayishobore konona ejo cyangwa hirya y'ejo n'idokoreshwa ry'amazi aha mu bindi rero birakorera korerwa kugira ngo ayo mazi ashobore gukwiragira mu gihugu cyose nibutse abariko bakwiza ko mu bushikiranganji bujejwe amazi ari naho hari hatwarirwa cya kigo Igebu kijejwe kugendereza ibihe hari ikigwa rero byakozwe kugira ngo berekane ya amazi ari mu kuzimu bita mu kinyamazuru rezo suterene ayo mazi rero yaragaragaye mu bice bitari bice mu gihugu nshatse kuvuga mu Rumonge Igitega mu bucungararo y'uduce twa Kirundo twarabonye ko dufite rezerivi dusanga ko dufite ububiko bw'amazi mu kuzimu menshi kandi ibyo rero ni ukuri kugira ngo twereke abarundi ko batagira impungenge mu gihe havuka ibindi bisagara amazi ashobora kuboneka kandi n'ubu bushakashatsi bubandanya buriko burakorwa kugira ngo turabe itunga ry'amazi mu Burundi ibintu tukimenye uko dushobora kuyakoresha n'uko dukwiza ibisagara mu gihugu tubijyanye n'ukuntu azagenda araboneka kandi ku rugero tuyakoresha urugero rwiza
nuko rero bagenzi mukundira Radio ya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri no saha bice bigarukira ngaha turashimiye amenyesha makuru batorokanije amakuru mwashubiye gukurikirana yakoze Facile Gebehu yashize hamwe amajwi tutibagiye ingenieur Suleiman bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma ruganda rubategurira rukongera rukabashikiriza amakuru mu kirundi no mu kinyarwanda turaza kongera kuba turi kumwe namwe gihe cy'isaha imwe n'iminota 30 zimwe mu nkuru turiko turabategurira harimo nk'urugendo rw'umukuru w'igihugu ca Misiri ariko agendera igihugu cy'u Rwanda amashiramwe aharanira ineza ya kiremwa muntu nayo aragabisha ko amamiliyoni 8 y'abanyetiyopiya bashobora gusugerezwa n'inzara atagikozwe biturutse ku mfugugwa nk'izivugwa muri ico gihugu navyo nyene turaza kubibashikirako. Abakatolika ku isi bariko barahimbaza umunsi mukuru w'iruzwa mu ijuru rya Bikira Maria Assomption ejo rya Amerika Kigali ryanyarukiye ikibeho ahasanzwe bavuga yuko abenshi mu bemera uyu munsi mukuru bakunda guhurira ku ino tariki. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu buryo buramvuye makuru yacu ya Samuel.